From Washington.
Iri ni ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika itangira ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Inshuti zacu mwaramutse neza aho muri hose, ikaze ku Ijwi ry'Amerika mu biganiro byo kuri uyu wa mbere. Ubu ni saa 11:00 mu gitondo I Kigali mu Rwanda n'I Bujumbura mu Burundi. Hano I Washington DC ku Ijwi ry'Amerika muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ibiganiro byacu by'uyu munsi bigiye gutangirira ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndetse no muri Afrika. Dutege amatwi mugenzi wacu atugezeho ayo makuru.
Mwaramutse inshuti mwese bumutiza amatwi radio Ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Nkurikije agiye kubashikiriza amakuru. Amakuru y'uyu munsi tuyatangurire ku nkuru yo mu Rwanda aho Perezida w'Igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame avuga ko inama zo mu mwiherero zose abategetsi bakoze bafise umugambi wo kwisuzuma zabaye amasigara cicaro. Inkuru twateguriye na mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Mu gihe cy'amasaha satirane afungura ku mugaragaro inama y'umwiherero w'abategetsi bakuru ku nshuro ya 12, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yagaragaje ukutanyurwa gukomeye kw'imyanzuro abandi bategetsi bemeranijeho ku munsi wabanje. Nk'uko bwana Anastase Murekezi, minisitiri w'intebe, yatangarije Perezida Kagame, yemeza ko mu byo bari bariyemeje mu mwiherero uheruka babigezeho ku kigero cya 70%. Ashimangira ko 30% isigaye yatewe no kurya ruswa kuri bamwe, kudakoranira hamwe uburangare no guhishirana mu gutahura amakosa. Bwana Murekezi avuga ko mu byo bemeranijeho ngo birinde ko ibyo byose byasubira birimo guhagurukira abarya ruswa bagashyikirizwa ubutabera, kutihanganira abacunga nabi gahunda zireba rubanda n'ibindi. Icyerekezo kimwe hongerwa imbaraga n'intero yagizwe insanganyamatsiko y'umwiherero ku bategetsi bakuru ku nshuro ya 12. Icyakora ukurikije impungenge zituruka ku mukuru w'igihugu Paul Kagame zo zirasa n'izivuguruza bikomeye insanganyamatsiko. Perezida Kagame asanga nta gishya na kimwe mu byo abo bategetsi bizeho, kuko ngo mu myaka 11 yabanje bahurira hamwe ibibazo bariho basuzuma nta na rimwe bitasuzumwe. Avuga ko kubwira abo bategetsi inshuro 12 zose ntibumve bishoboka kuba atari shyashya.
Gukora ikintu inshuro 12 cyangwa kubwirwa inshuro 12 ntibumve, ugomba kuba ufite ikibazo. Yewe impression ufite nuko umwiherero n'undi mu myiherero isanzwe waje kubahiriza umuhango tugataha tugasubiramo ibyo dusanzwe twikorera. Ndashaka mumpe a different opinion, mumpe a different impression. Prove to me that I am wrong and I will be happy to be wrong. Ndabitegereje kuba muri mwe. Give me a different impression that I am wrong, that this time around we are here for serious business, for change that must take place. That's what brought us here, and that we are not just in a hurry to leave this place and go back to business as usual. I'm waiting for you. Ndabategereje guhera kuri ba ministers n'abandi babasumbye izindi nzego zose ziri hano. Ndashaka ngo mumpe something different that is going to work for us differently and deliver what we want.
Imishinga ikomeye bigaragara ko yagiye idindira ikanatikirira makayabo k'amafaranga, ndetse amwe mu yagombye gukoreshwa makaburirwa irengero. Abagombye kuba baryozwa ibyo byose nabo bemera ko magingo yabaremye umuco wo guhishirana n'umuyoboro wo kwigwizaho ku bushake ibyagenewe rubanda nyamwinshi. Nk'umushinga wo kubyaza Nyiramugengeri yagishoma ingufu z'amashanyarazi za megawati 15, amaso yaheze mu kirere ku baturage ku buryo ngo bagiye gusubiramo inyigo yawo bundi bushya. Bwana Francis Gataru uyobora ikigo cy'igihugu cy'iterambere aragerageza gutanga ibisobanuro kuri iki kibazo, ariko bisa no kwihagararaho kuko ibisubizo bye byagoranye ko byanyura bidasubirwaho umukuru w'igihugu Paul Kagame.
Murakoze Your Excellency. Actually hari ibibazo bibiri. Hari iki kibazo kiri tekniko cya cy'uruganda rwagomba gutunganya amashanyarazi, ariko hari n'ikibazo cya kabiri cyo gutunganya Nyiramugengeri yagomba gukoreshwa kugira ngo amashanyarazi aboneke. So ikibazo cya technical cyo gutunganya uruganda Minifra Rwanda Energy Group barimo kugitunganya, ariko ikindi cya kabiri uruganda rwari rufitanye
amakamara barimo kugitunganya just give us a feel of what time we have lost, first of all. For me, another problem that you have, you are not time sensitive. For you, the issue of time doesn't arise. Hey, tell people how much time other than the loss in terms of other resources, tell us how much time you've lost on that.
Benshi mu bategetsi batanga inyunganizi z'uburyo bagombye kuba bavana ibibazo mu nzira barahuriza ku kwisuzuma no gukorera hamwe nk'abikorera kuruta kuguma kwimiriza imbere inyungu za burumwe ku giti cye. Hari n'abumva ko binabaye ngombwa ugaragaye amakosa yajya ahanishwa gukatwa igice cy'umushahara ahembwa ku kwezi. Icyariko kirasa n'ikitakumvikana neza mu matwi ya bamwe, cyane ko amakosa akunze kugaragara nayo usanga naho ahurira n'imishahara bahembwa ku kwezi. Imishinga yo kubaka ingomero z'amashanyarazi nka za Rukarara yagiye igaragaramo ibibazo byo kunyereza amamiliyoni n'amamiliyoni, ariko nta nkurikizi. Eric Bagiruwubusa, Ijwi rya Amerika, Igatsibo mu Burasirazuba bw'u Rwanda.
Urakoze Eric, amakuru tuyabandanirize ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi baragize urugendo rw'imyiyerekano yo ku murwa mukuru w'igihugu cy'u Burusiya Moscow ije ku munsi wa Mungu cyo kwiyamiriza igandagurwa ry'umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi Boris Nemtsov. Benshi muri abo bantu bari koraga imyiyerekano bari bafise ibendera ry'igihugu cy'u Burusiya ryanditse ko amajambo avuga ati nta bwoba mfise. Bari ko bibuka umunyapolitiki atavuga rumwe na leta y'u Burusiya yahora akunda kunebagura perezida Vladimir Putin. Abantu batunganije imyiyerekano bavuga ko abantu bashika ibihumbi 70 aribo bitavye iyo myiyerekano, mu gihe abapolisi bo mu gisagara ca Moscow bavuga ko abo bantu bangana n'ibihumbi 21. Bamwe mu bantu bari koragira imyiyerekano cane cane abakiri bato bari bafise amafoto y'iyo munyapolitike Nemtsov apfuye afise imyaka 55. Yarashwiye ku munsi wa gatanu mw'ijoro, ariko aragenda n'amaguru atashiwe ageze ku kiraro kiri hafi ingoro y'umukuru w'igihugu Kremlin. Abatetsi b'igihugu cy'u Burusiya bama mu bisanzwe bagunanwe mu gutanga uburenganzira bwo kugira imyiyerekano, batanze uruhusha rwo kugira iyo myiyerekano batagoranye. Abapolisi barabandanya guhiga abantu barashe isoro zine umushyantare Nemtsov bari mu modoka igihe we hamwe n'umugenzi bari kumwe bari koratambuka bageze ku kiraro cyo ku ruzi Moscow River. Uyo mugenzi wiwe umfasoni wewe ntaco yabaye. Iminsi ibiri mbere yuko umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Israeli ashikiriza ikiganiro kiriko kiravugwa ko byinshi muri Leta Zunze Amerika, sekretari wa Departement ya Leta Amerika John Kerry ariko aragerageza kuraba ukuntu imigenderanire hagati y'igihugu cya Israeli na Leta Zunze Amerika itokononekara. Muri iki gihe havugwa byinshi kuri urwo rugendo hamwe n'icyo kiganiro azoha Kongre ya Amerika. Umushikiranganji Kerry yabwiye televiziyo BBC ko umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Israeli ashobora gutanga ikiganiro muri Leta Zunze Amerika. Amerika yongera avuga ko imigendanire y'izo bihugu uko ari bibiri mu byerekeye umutekano ifashe neza kurusha ibihe byose byo muri kahise.
Turagushimiye cyane kuri ayo makuru yo muri Afrika nayo ku isi utugejejeho. Abatwumva tubibutse ko mutize amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Adresse yacu ya emaili mbibutse ni radio yacu @voanews.com. Ku rubuga rwa Facebook ni radio yacu VOA. Mushobora no kutwumva ku rubuga rwa interinete kuri adresse ikurikira www.radioyacuvoa.com. Ubu noneho ni wa mwanya tubagezaho ibiganiro bya siporo n'imikino ku isi no mu biyaga bigari. Tubanze duhe urubuga mugenzi wacu atugezeho amakuru ya siporo yo hirya no hino ku isi.
Urakoze Etienne, reka dutangure ku makuru yerekeye ihiganwa ry'umupira wa tennis aho Rafael Nadal yatahukanye intsinzi mu mukino rwabereye mu gihugu cya Argentine. Uyo munyagihugu w'imvukira igihugu cya Espagne, Rafael Nadal yatsinze umunya-Argentine Juan Monaco mu ihiganwa ryabereye mu gisagara cya Buenos Aires mu gihugu cya Argentine. Uyo mukinyi kirangiranwa gira kane ku isi yose yaceshwa ku rugero rwa mugenzi we bava mu gihugu kimwe Guillermo Vilas, inyuma yaho aronkeye iyo ntsinzi. urwo rukino ni rwo rukino rwa mbere rwo muri finale akinye kuvaho atahukaniye insinzi mu kwezi kwa gatandatu mwihiganwa Roland Garros kubera yari yagize ingorane zo kuvunika hamwe n'ingwara ya appendicite yari yagwaye hagati mu mwaka 2014. Mwenyandi makuru ya sport kubabwira isiganwa ry'imodoka mu rwego rwa Formule 1 aho umurwi wa dereva serukira imodoka Mercedes bagiye mu bibanza vya mbere mu mpera z'iganwa ry'imodoka Formule 1. Valtteri Bottas niwe yatanze akarorero. Wundi mudereva wo murwi waba dereva baserukiye Mercedes Nico Rosberg yashitse mu kibanza ca gatandatu yamara abandi ba dereva bo mu murwi wiwe bari barafashe ibanza vya mbere mu higanwa ryabaye mu mezi aheze ari naco gituma muri rusangi umurwi wiwe wagumye uri imbere. Bottas yashize gatoyi no kuvuga amasegonda make cyane umudereva Sebastian Vettel wo mu murwi wa dereva baserukira imodoka Ferrari. Aha kandi niho turangirije amakuru yerekeye sport yabaye hirya no hino ku isi.
Murumva radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho tugarukiye mu karere k'ibiyaga bigari twumva amakuru ya sport n'imikino. Duhere mu Burundi, mugenzi wacu Desire Atungimana, mikro ni yawe.
Kuri no w'Imana ni hurukino rwa Message Ngozi na Benfica y'u Rwanda muri Angola gwarangira ku ntsinzi iyo mugwi wo muri Angola w'igitsindo kimwe ku busa cinjiye mu gice cya kabiri cy'urukino. Ubwo rukino rero byari biteganijwe kuba ku munsi wa gatandatu ariko ntivyakunze kubera imvura yiseganye ariko iragwa ibujumbura ironona ikibuga. Ubwo rukino rurangiye rero kizigenza umugwi wa Message Ngozi Kagabo Dani Cedric akaba yatumenyesheje yuko ngo kubona bakiri bato arivyo batumye batakaza urukino ariko ngo arashimira Imana kuri ibyo byose yabashikanye ko.
Mbere na mbere tukaba dushimiye Imana ko byagenze kose turabishimye, ama nkashimira abakinnyi umwe wese yari itanze uko ashoboye, ama murazi umupira w'amaguru hariho gutsinda no gutsindwa no kunganya aba sportifs twa tubyakiriye nka kuri twebwe nka experience tugiye twakiriye.
N'umenyereza uwo mugwi Bipfubusa Justin nawe nyene aremeza yuko ngo ubuto bw'umugwi wiwe aribwo batumye batakaza urukino ngo ntihoshavurira rero abakinnyi biwe.
Nye na vyakiriye ngaha niko na vyakiriye no hanze icyo numvuga nuko je ndatahura kuri natwatsinzwe match kuri nani gitsindwa zitsinze ni bya bindi namvuga misi yose make experience none ko mu defenseur ya habaye maladresse ni yakishwa magre ko shock mukunda nakora nabana bakiri batoyi niyo sorti yawe ya mbere bagize je ndabitahura ko ndabinyere bagize igice ca mbere n'igice ca kabiri kigitangura urabona ko batanguye bakina me bamaze gutsinda igitswindo bose bashaka kimukora ni ya magre experience mvuga kuri equipe yiwanje mwanya wose.
Umugwi rero wa Message Ngozi usezerewe n'umugwi wa Benfica y'u Rwanda muri Angola cyo kimwe nk'uko vyagenze mu rukino rwabaye kuri wa gatandatu aho umugwi wa Kaboscope wasezereye Ridiardic Burundi Sport for Africa utsindiye muri Angola igitsindo kimwe ku busa mu gihe mu rukino rwa mbere iyo migwi yari yanganije ubusa ku bundi ibujumbura. Olivier niyunge ko umwe mu bamenyereza aba hano mu Burundi amenyeshe yuko ngo bagiye gukora cyane cyane ku basatirizi ngo kuko biboneka yuko aricyo gituma imigwi y'u Burundi idashika ku ntambwe ikomeye.
Ndavye umugwi wa Lydia Ridike ku rukino rwa mbere wa Kinyengaha urabona ko dusatira mugabo ntitwashobora gushika ngo tugire imwe bita concretisation duca tugaruka muri gice cya kabiri naho nyene warabonye ko wamengo tuje kuzibira kandi turi wacu nibaza ko akeneye ko twaraba nyene kuri nivo y'ubusatizi bwacu igenda uravye n'ubu mu rukino rwa Message nago nyene mwabonye ko igice cya mbere cyari kimeze neza n'icyari kibina cyane muri abyo gice cya kabiri naho nyine wabonye ko twinjiye umengo tugiye kuzibira kandi dufise ideni y'ibitsindo bibiri nico gituma mbona kumengo ubusatizi bwacu si bwiza kandi abakinyi bacu umengo imwe bite experience navyo nyine birafasha kugira bashobore gusatira kuko gusatira hajya bisaba ingufu nyinshi.
Amidu Hassan nawe ni umumenyereza w'abanyegoriye mu mugwiserukira gihugu w'u Burundi nawe nyene akamenyesha yuko ngo abakinyi ba Message Ngozi ngo atakindi babuze atari ukumenyera amahiganwa ngo ariko ngo uko ari umugwi muto ngo nta kundi ngo nibarindire babandanye bitegura.
Ugerageje kuraba rukino rwahuje umugwi wa Kaboscope na Lidia Ridiki ngaye Bujumbura twashoboye kubona yuko bishoboka yuko Lidia Ridiki ishobora gutahukana intsinzi yariya iwabo. Nituzi ibyabagende mugabo kubona yuko batsinze igitsindo kimwe ku busa biraboneka yuko baronse akanya keza ko gukina mugabo batashowe no ku byo twita finition kuvuga kurangiza neza kuvuga gutsinda nukino wabaye ngaho bwa mbere twashobora kubona yuko babuze cyane cyane abasatirizi bashobora kwinjiza umupira mu igori nkuko twashobora kubibona mu myaka y'inyuma ba Fiston Abdulrazak n'abandi bakinnyi kumwe twashobora kubona mu wa Liga Ligue. Hama ku ruhande rwa Message Ngozi nawe novuga umugwi ukiri umushasha cyane abakinnyi bakiri bagifise byo gutinya ni bamenyereye cyane cyane amahiganwa. Mugabo nizere yuko ku muri myaka iri imbere bazogerageza gushika kure mu byerekeye umupira w'amaguru cyane cyane.
Tunga Bose Tarsisi wewe umumenyesha makuru amaze imyaka myinshi akurikirana imigwi yo mu Burundi amenyesha yuko ngo bigaragara ko imigwi yasubiye inyuma.
Twovuga yuko imigwi urugero rwasubiye inyuma gato na cyane cyane turabye nk'imigwi yitwa ko iduserukira cyane kuda kubi ya mbere ya kabiri ya gatatu ni imigwi ahanini usanga c'est vrai bamwe bamwe bakina neza nka Leader Dick no mugu mwiza nka za vitari n'imigwi myiza ariko zose zafise ikibazo cyo kubasatiriza turabye muri kino gihe mu myaka y'abarakinnyi dufise ubu abakinnyi bazi gukina imbere ni bake cyane bazi gutsinda mbere tubiravye nico caburije kumbure umugu nka Leader Dick kubandanya mu myaka iheze twaratufise imigwi myiza cyane ikomeye kandi urabona ko ishikana kure n'imiburi bigashikana muri kimwe cy'umunane none ubu uya baja mu nkino za premier ntanga marara bakabukuyemo karenge urugero rwarasubiye inyuma.
Mwamenya yuko mu mwaka uheze imigwi yari yaserukiye Uburundi ariyo Flambeau d'Orest na Lydia Ridic yose yari yagerageje kurengana intambwe ya mbere ariko uno mwaka iyo migwi y'Uburundi yose ikaba isezeye rugikubita. Désiré Hatungimana, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Désiré Hatungimana ho i Bujumbura mu Burundi. Tujye no mu Rwanda noneho aho mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda nawe atugezaho amakuru ya siporo n'imikino. Jean-Claude,
ikipe y'igihugu y'umukino w'amagare ikomeje kugerageza kwitwara neza mu marushanwa mpuzamahanga. Mu isiganwa la Tropical Amissa Bongo riherutse kurangira mu gihugu cya Gabon, abasore ba timu Rwanda batahukanye imyanya myiza. Nibyo dusobanurirwa n'umutoza wari wajyanye n'ikipe ariwe Felix Sempoma.
Muri rusange byagenze neza, twagurutsanga tugereye amahoro twese. Nubwo abandi bakinnyi bavuye South Africa muri shampiyona y'Afrika bahageze bananiwe ariko kunanirwa kwabo ntabwo byatumye badakora akazi kabajyanye muri Gabo. Tukigereyo twatangiye etape ya mbere, etape y'ahantu hari imisozi, tugerageza kwitwaramo neza. Umunsi wa mbere dufata umwanya wa kane, ikipe ya Algeria tuzi imbere. Kuri etape ya kabiri nibwo twashoboye kugira icyo dukora kuko twari tuzi twari tumaze kwigatera uko imeze. Dushaka kwambara n'umupira w'umukinnyi wa mbere wa Afurika biratunanira, ariko ibya ikipe byo turabikora. Ya Algeria tuyikuraho tuhitamo iminota ibiri n'amasegonda 40 kugeza ku munota wa nyuma niko byari bihagaze. Kuri classement général ya individuel duhagaze ku mwanya wa gatandatu, bikaba aribwo bwa mbere bibaye muri mu mateka ya Amissa Bongo imaze imyaka 10 ikinwa, natwe tumaze imyaka myinshi tuyikina. Kuri classement ya ama equipe yose muri rusange turaba gatatu. Nuko turaba gatatu kuri classement général nabyo ni igitangaza gikomeye cyane kubera ko harimo ama equipe akomeye cyane y'Iburayi wa professionnel baba ari mu muhanda muri Tour de France turi komeye cyane. Kuri classement ya Afrika ho turaba mbere, ikipe idukurikiye tuyisiga iminota hafi 3. Kuri classement y'abana munsi y'imyaka 23 nabwo turaba mbere, harimo nabwo abana bakomeye cyane bakina mu ma equipe y'Iburayi. Muri make ibyo twakoze muri Gabo ni igitangaza gikomeye.
Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda Ferwasi, ngo bakomeje umurego wo gushakisha amanota yo kuzabona uburenganzira bwo kwitabira imikino olympique izabera i Rio de Janeiro muri Brazil batagombye gutegereza ubutumire. Uyu ni perezida w'iri shyirahamwe Aimable Bayingana.
Twarabikurikiranye kandi byaradushimishije kubona abasore bacu nyuma yo gutwara umudari wa feza muri marushanwa nyafurika mu gihugu cya Afurika y'Epfo bahise bakomereza muri Gabon gukina Tropical Amissa Bongo, ryo rushanwa rya mbere rikomeye muri Afurika riba ryitabiriwe n'amakipe akomeye y'abaprofesiyoneli b'Iburayi. Nkaba numva nishimye cyane kubona barashoboye kwegukana umwanya wa mbere mu makipe yose yo muri Afurika yari arimo, kandi nababwira ko amakipe yose akomeye muri Afurika bahari. Bonaventure Uzeyimana akegukana umwanya wa mbere mu batarengeje imyaka 23. Mu by'ukuri birashimishije cyane, kandi kubona u Rwanda rwaregukanye umwanya wa mbere mu makipe ya Afurika si no kuvuga gusa yuko rwatsinze abanyafurika gusa, nayo makipe y'abaprofesiyoneli bavuye i Burayi harabaje inyuma y'u Rwanda, kuko muri rusange u Rwanda ruri ku mwanya wa gatatu ushyizemo nayo makipe y'abaprofesiyoneli. Nkaba numva rero ari ikintu gishimishije, nkaba numva ari intambwe umukino wacu ugenda urushaho gutera muri iyi minsi nk'uko mwagiye mubibona. Turimo turategura Rio de Janeiro, niyo mpamvu twitabira amarushanwa menshi. Hari n'andi tuzajyamo muri Algeria no muri Cameroon mu kwezi gutaha kwa gatatu. Turashaka yuko tubona itike yo kujya mu mikino ya Olympique ngirango nkuko twabitangiye ntago bigomba gusubira inyuma kuva muri 2012 tujya London urwanda rwari rwabonye qualification n'ubu tugomba kubona qualification yo kujya muri Rio de Janeiro atari bya bintu byo kuvanga badutumiye kubera yuko batugiriye impuhwe cyangwa iki tugomba kubikorera tukabitsindira tukajyayo turi abantu batsindiye qualification.
Bonaventure Uwizeyimana wegukanye umwanya wa mbere ku bakinnyi batarengeje imyaka 23 muri risiganwa la Tropical Amisa Bongo avuga ko isiganwa turu y'u Rwanda ry'umwaka ushize riri mu byabafashije guserukana ishema.
Urebye baraduteguye bihagije ikindi kuba ndangije ndi uwa mbere mu bana ni ku munsi wa mbere byari bikomereye abantu bose ndagerageza ndihangana nza ku mwanya wa kane niho amanota twayakuye kugeza ku munsi wa nyuma. Turu di Rwanda dufashije ibintu byinshi kubera ko ari n'ubwa mbere twari tuyitwaye twigiyemo gukorana nka ekipe no muri Gabon ibyo twajyanye turakorana tutahana ibyo mwabonye cyangwa se mwumvise. Ku munsi wa mbere byari bikomeye cyane kubera ko hari hashushe ariko ubwo hahise hakurikiraho gukora kwihangana ubwo warushaga undi kwihangana niwe wagendaga imbere tugerageza kugenda turi abantu nk'icumi turagerageza nyine nteramo ndi uwa kane ntabwo byari byoroshye nyine ariko twarakoze uko twashoboye.
Muri uku kwezi kwa gatatu u Rwanda rurateganya kuzitabira amasiganwa akomeye ariyo Tour d'Algérie na Tour du Cameroun hazaseruka amakipe abiri atandukanye. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Urakoze cyane Jean Claude Munyandinda ho i Kigali mu Rwanda. Nshuti zacu mbibutse ko mukurikira Radio rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubibutse ko mu kanya guhera isaa 12 muza gukurikira ikiganiro dusangira ijambo ku murongo wa FM 104.3 kuri radio Ijwi rya Amerika ndetse no ku murongo wa FM 88.3 kuri radio Inshuti ya Bose i Kigali mu Rwanda. Abakomeje kutwumva ubu noneho ni wa mwanya tubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ingingo ngenderwako mu migabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu makungu ni ugushyira imbere uburenganzira bwo gushyikiriza ibyiyumviro mu mwidegemvyo. Nyuma yaho Leta ya Amerika igiriye amanama n'inzego zitandukanye kumwe n'ubushikirangange bujejwe ubutunzi n'ubudandaji, bafashe ingingo yo gukuraho amategeko abuza igurishwa ry'ibikoresho n'ivyuma byo guhanahana amakuru nk'amatelefone n'amaordinateur muri Sudan mu ngingo yo kuronsa abanyesudani uburyo bwo guhanahana amakuru hagati yabo n'abandi bantu mu makungu. Ingingo nshasha iherekwa gufatwa na Leta ya Sudani mu buryo bwo gukumira ukwishyira no kwizana mu rwego rw'ubwanditsi, aho bahagarika ibinyamakuru 15 bitandukanye vyibonekeje yuko abanyesudani bakeneye ubundi buryo butandukanye bwo kuronswa makuru. Iryo hagariko ry'ibinyamakuru rikerekana kandi ingingo ikomeye yari ikenewe gufatwa mu guhindura ayo mategeko mu rwego rw'ubudandaji n'igihugu cya Sudan mu ngingo yo gufasha abanyagihugu baho. Icyo gikorwa kandi kikaba gikomeye mu kugerageza kugwanya ubukene. Mbere y'ihindurwa ry'ayo mategeko, amashirahamwe yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yipfuza kugurisha ibidandazwa bijanye no guhanahana amakuru muri Sudan yategerezwa kubisabira urupapuro rubibarekurira mu biro by'ubushikiranganji bujejwe ubutunzi, naho bagahabwa uburenganzira bwo gutangura gukora. Ariko ubu ntibigisabwa kuri aba badandaji cyangwa abatanga ubuzi bujanye n'ubwo budandaji. Kuva ubu amabanki, amashirahamwe n'abanyagihugu basanzwe bararekuriwe n'amategeko kurungika no kugurisha ivyuma n'ubundi buhinga bujanye n'ihanahana makuru mu gihugu cya Sudan batarinze kubisabira uburenganzira. Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye kubandanya kwifatanya n'abanyagihugu ba Sudan kandi nk'uko vyakozwe muri kahise n'amategeko yagiye arekurira ubudandaji bw'ibirimwa, ibikoresho vy'uburimyi, imfungurwa zitandukanye, imiti n'ibikoresho vyo kwa muganga hamwe n'imigambi ibi bihugu vyompi vyagirana hagati yavyo mu gusangira ubumenyi no guhanahana incabwenge. Ingingo yafashwe muri iyi ndwi isubira kwibutsa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibandanya gushigikira abanyagihugu ba Sudan. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Sudan kandi bifitanye amateka y'uko babamye bafise uruja n'uruza hagati y'abanyagihugu babo kandi nk'uko amategeko yasohowe mu 2013 mu migambi yo gusangira ubumenyi guhanahana incabwenge byaroroheje uburyo abanyagihugu bamenya imico y'ikindi gihugu. Ihinduka ry'iryo tegeko rigiye kuzofasha abanyeshuri b'abanyesudan, abikorera utwabo, abamenyesha makuru, abayobozi mu nzego za leta kuronswa ibikoresho n'uburyo bukenewe mu guhanahana makuru, bagashobora guteza imbere uturere babamwo.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za Amerika. Inshuti z'ijwi rya Amerika, mu kanya turasoza ibiganiro byacu, ariko mureke mugenzi wacu nanone abanze atwibutse muri make amakuru avuga ku isi muri uyu mwanya.
Urakoze Etienne, mu makuru twabashikirije imbere y'amakuru ariko reka tubanze tubashikirize inkuru turonse mu kanya ivuga ko leta y'igihugu ca Mali yategeye ku masezerano ya mbere n'imwe mu mirwi yabashaka kwiyonkora yamara urunani rukomeye rw'abagwanyi ba Tuareg rwasavye undi mwanya kugira ngo rubanze ruhanuze imbere yo gutera igikomukuru ya masezerano. Abari muri uwo murwi urunani rw'aba Tuareg barimwo umurwi witwa The National Movement for the Liberation of Azawad, bari bitavye iyo nama yabaye ejo ku munsi wa Mungu, kandi bari mu birori vyo gutera igikomukuru y'amasezerano, ibirori byabereye ku murwa mukuru w'igihugu cya Algeria, Alger. Abari baserukiye uyu murunani baratangaje ko bazobandanya ibiganiro, bongera bavuga ko basavye igihe gitoyi. Ayo masezerano ashyigikiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu afite umugambi wo kurangiza ikibazo cy'umutekano muke kimaze imyaka n'imyaka mu buraruko bw'igihugu cya Mali. Abagwanyi ba Tuareg baharanira kw'iyo ntara bahanira kw'iyo ntara muraruko iyo nkora. Umutekano ugiye guca Mali watangwe guhungabana nyuma yaho abagwanyi ba Tuareg bagumukiye mu mwaka wa 2012, ari navyo byatumye haba coup d'etat muri icyo gihugu, maze abayisilamisite bagaca bigarurira intara zo muraruko. Abasirikare b'igihugu cy'u Faransa hamwe n'inteko z'Abanyafrika bacibaje gutabara mu ntango z'umwaka wa 2013. Mu nkuru twabwiye naho twabwiye ko abanyagihugu 2000 bagize imyiyerekano, urugendo rw'imyiyerekano ku murwa mukuru w'igihugu Rusiya Moscow ejo ku munsi wa Mungu yo kwiyamiriza igandagurwa ry'umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi Boris Nemtsov. Benshi muri abo bantu bari kuragira imyiyerekano bari bafise ibendera ry'igihugu cy'u Rusiya ryanditse ko amajambo avuga ati ntabwo bamfise, bariko bibuka umunyapolitiki atavuga rumwe na leta y'u Rusiya yahora akunda kunebagura Perezida Vladimir Putin. Abantu batungarije iyo myiyerekano bavuga ko abantu bashika 70,000 aribo bitavye iyo myiyerekano, mu gihe abapolisi bo mu gisagara ca Moscow bavuga ko abo bantu bangana n'ibihumbi 21. Bamwe mu bantu bariko baragira imyiyerekano cane cane abakiri bato bari bafise amafoto yo mu nyapolitike Nemtsov apfuye afise imyaka 55. Yarashwe ku munsi wa gatanu ijoro ariko aragenda n'amaguru atashiwe ageze ku kiraro kiri hafi ingoro y'umukuru w'igihugu. Twe twavuze ivuga ko iminsi ibiri imbere y'uko umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Israel yashikiriza ije kiganiro kiriko kiravugwa ko vyinshi muri Leta Zunze z'Amerika, Secretary wa Departement ya Leta Amerika John Kerry ariko aragerageza kuraba ukuntu imigenderanire hagati y'igihugu cya Israel na Leta Zunze z'Amerika itokononekara. Muri iki gihe havugwa vyinshi kuri urwo rugendo hamwe n'icyo kiganiro azoha Congress ya Amerika. Umushikiranganji Kerry yabwiye televiziyo BBC ko umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Israel ashobora gutanga kiganiro muri Leta Zunze z'Amerika, yongera avuga kumigendanire y'ivyo bihugu ikomeye cyane kurusha na mbere.
Turamushimiye mugenzi wacu utwibukije amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri uyu mwanya. Abakomeje kutwumva namwe kandi inshuti zacu mutwumva buri munsi, iyi ni radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ntimuve kandi ku maradio yanyu. Mu kanya gato murakurikira ikiganiro dusangira ijambo kimara hafi iminota 30 yose. Nongeye kandi kubifuriza umunsi mwiza kuri mikro mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi hano i Washington DC.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Dusangire ijambo.
Murabutse nshuti mwese mukunda iradio ijwi rya Amerika namwe cyane cyane mukunda kiganiro dusangire ijambo. Ikiganiro dusangire ijambo cyo munsi mugiye kugishikirizwa na Federic Nkunikije. Tukaba rero twatumye abashinga ntayi bakomeye cyane rwose ikaba nononseye umwuga w'amesha bakuru. Turi kumwe na Willy Nyamitwe akabari umuhanuzi mukuru biro kwa Perezida w'Urundi. Tukaba turi kumwe na Eric Manirakiza akaba ari umumenyesha makuru akomeye cyane rwose yarongwe ni radio RPA. Turi kumwe na Fabien Cishahayo nawe nyene yanonose ivyerekeye guhanahana makuru n'ubumenyesha makuru nyene akaba kandi yari umwigisha muri kaminuza muri Canada. Mwaramutse neza abashinga ntaye mwiza.
Amahoro.
Mwaramutse neza. Imbere kudutangura rero hari ibibazo bitandukanye nashaka ko tuvugana ko cyane cyane akamo katewe n'amenyesha makuru gasaba ko imyerekano byo bise ku munsi wa kabiri gwatsi rutoto mardi vert bibandanya hanyuma akaba kandi n'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki yateye akamo kavuga ko mu gihe Perezida w'Urundi Pierre Nkurunziza yotangaza ko itoje mu kiringo kya gatatu cyane kabiri bivuye ku kuntu abantu babona ibyo biringo boca basaba abanyagihugu kuja mu ibarabara ikaba kavyiyamiriza hanyuma imbere yuko dutangura kuri ibyo bibazo ariko nashaka ubwa mbere mu Burundi mu minsi heze harabaye imyirekano ikomeye cyane rwose nyuma yaho umenyesha makuru Bobe Rugurika akaba n'umuyobozi wa radio RPA apfunguriwe eka harabaye n'indi myirekano mito mito mu nyuma yakurikiye nashaka ubwa mbere na mbere mutubwire mbega ibintu ubu mu Burundi byifashe gute dutangurire ku mushya ntahe uri Nyamitwe.
Yego murakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Nibaza ko mu Burundi usivye ko iyo amatora yimirije usanga hariho utunaturiya dushobora gutuma abantu badatekana nayo ubundi umutekano muri rusange bifashe neza. Haraboneka hiyo no hino rero ibintu byoba bifite intumbero za politiki bigenda bifite isano na politiki bishobora gushika mugabo niyaza ko atabwo kwibaza yuko yugisha
mushya na Eric Manirakiza murakurikirana makuru yo mu Burundi eka nti haheze gihe kinini cyane rwose muvuyeyo kandi murabanye mu munyesha makuru murakurikirana ku munsi ku munsi ukuntu bigenda mbiga muravye ibiko biraba muri iki gihe mwebwe mubibona gute
kino gihe nico no kwita muri mu gifaransa contexte particulier igihe kidasanzwe mu mateka y'igihugu cy'u Burundi. Hariho iby'amatora mugabo hariho iby'umukuru w'igihugu agira heze ikiringo ciwe kigira kabiri ari naco cavuye mu masezerano ya Arusha n'ibyizwa shingiro yemera umukuru w'igihugu asa n'uko mengo ashaka kubandanya ikindi kiringo bigatuma rero abantu badashoka babyemera hanyuma n'igihe kandi igihugu abarundi benshi bari mu bukene buteye ubwoba ubukene bwinshi bwiyongereye ubona abantu batagira aho batumutwe gatuma rero ibintu byose biriko biraba ari urusurukiranye rw'ibintu byinshi byagiye biraba na cyane cyane ibintu byerekeye by'ubutungane icyo no kwita akarenganyo kaba ukabona ubu abantu rero basa n'uko bariko barita na cyane cyane ko ikiringo kiriko kiragera cy'amatora yuko inzego zishasha z'igihugu zishobora kujaho
ikiringo cy'umukuru w'igihugu kiba ica kabiri cyangwa ica gatatu ni ikibazo tuzogaruka ko kuko mu bibazo twateguye nibaza ko taronka kanya kukugishika ko kandi ico ni ikibazo n'abantu banonosoye byerekeye constitution Burundi bashobora kuzodadanura ariko nashaka kambaze na professeur Fabien Cishahayo nawe nyine atubwire namwe ndazi ko mukwikirana iba mu Burundi mbega muriko mubiha insiguro imeze gute
vy'i Burundi urabona twabaye mu ngwano imyaka myinshi harima
abantu bashikiriye ubutegetsi baragerageza gukora ibyo bashoboye, ariko iki kiringo turimo kirakomeye. Nico gituma nitegeje yuko abantu banonosa ibintu bya constitution nkabijya bya manda ya gatatu ya president Nkurunziza babitorera umuti, hanyuma akamenya nyene bizogenda mu mizi za ko hariko haragira iby'amatora.
Uri nyamitwe mwavuze ikibazo kivuga ko amahoro mu Burundi asasagaye, hariho abantu benshi bashaka kuvuga ko imigomoko canke imyirikano babonye itari bwashike mu Burundi, hanyuma mukaba mwavuze n'ikindi kibazo gihambaye cyane gose kivuga ko iyo amatora yimirije hama haba ibintu byinshi biteye kubiri n'ibintu biba iminsi yose. Muribaza ko imigomoko twabonye eka imyirikano twabonye yose yoba iva ku matora mu duhinsigo wa mufisa?
Oya, murakoze cyane. Sinzi ko mwakurikiranye muri kahise ku Burundi akatanishe hagufi. Ni ukuvuga ko iyo twimirije amatora harabaho icyo bita mu Gifaransa fibre electorale. Hariho byinshi, haba imbere y'amatora y'2010, haba imbere y'amatora y'2005. Urabona ko hariho ibintu bishika biba bidasanzwe, kuko nibyo tubategeze mu bihe bidasanzwe. Hanyuma rero nashaka kugaruka nko gutunga tumwe uwoshaka uwoteranya, murabyi yuko bigeze kuba havugwa nk'abantu ngo ni barugoti ngo muragenda mu ijoro bagenda n'imipanga ahantu bakabarondera bakababura bakabura abo bafata bariwo. Munyu mukumva ngo hari abantu bigeze kuvuga ngo bagenda barahongora amenya abantu, abandi ngo bagenda ngo bafite agashinge baza baracumi baradigura agashinge. Iyo rero twimirije amatora hariho abantu bati bagerageza guca igutu abanyagihugu bakaza inyigisho zo kubatera ubwoba, n'abandi nabo bigenze kutariko kuko babatinya ko abandi bashobora kubatsinda amatora cyangwa nibona yuko atacyo bari bunobe muri ayo matora bakaza inyigisho zitari zo, cyangwa abandi nabo nyine bakigenze kutariko kuko bafite ubutegetsi bashaka kugumya. Ugasanga hariho nk'icyo twita excès dozer, nk'ahantu umuntu agira ati muri kano karere nta wundi muntu avuga ko hakorera atari jyewe naramaze gushinga imizi. Rero nibiko biraba ubu jewe ndabifatanya n'ibyo byose byaba byarabaye ubwa mbere. Murumva neza yuko hariho intumari ziba zijyanye na politiki na iriki yagacishijemo ati hariho ngo cy'umukuru w'igihugu ngo coba ngo kicoba kigira kigira igihugu kigira gatatu n'ibindi. Ugasanga abandi bakagira bati icyo kiringo kizaba kiba gishya kabiri gituri n'abanyagihugu, kuko abandi aho bavuze muti icyo tuzokigaruka kwa hanyuma hariho umwanya ukwiriye.
Ego mushya nahe Fabien Cishayo, umushya nahe wili nyamitwa yavuze ibintu bihambaye bivuga ko igihe cyose yabaye amatora nivyo imyerekano yabaye ubu nitwari bwayibone nivyo, ariko nko mu 2010 amagrenade yarategwa mu ibarabara eka no muri iki minsi heze haravuzwe barukoti nko bavuze haravuzwe abantu bicirwa mu ruzi hariya mu za Kirundo ibintu byinshi cyane gose. Ivyo byo babiva kuki mwe mwuba mwiheza ibintu n'ibindi?
Kenshi na kenshi biva kubera yuko muri Afrika umenga tuja mu matora umuntu wese azi ko azotsinda. Utsinze rero ntigira yemera yuko yatsinzwe. Hariho nk'abantu usanga bafise imigambwe biriko baravuga ko bafise umugambwe, mugabo hagera amatora abanyagihugu bakamwima amajwi kuko ntabafise. Hama rero uwo muntu hageze amatora acavuze induru ngo reka ngo ntazoba ngo bazovye bazosahura. Sinzi ko wibuka nkundikije yuko kuri radio turavugira ko nigeze kubwira umuntu atwara umugambwe nti murashobora kutwemerera yuko mutsinda mutsindwa muzokwemera ibyavuye mu matora. Ntacyo yavuze, kandi urabona yuko hari abantu batsindwe batabonye amatora barayibye. Abantu bari baje gushengera ayo matora baravuze ati aya matora ya naho habaye utuntu tumwe tutameze neza muri gwinshi amatora yagenze neza, ariko ntiyabujije yuko haca bagira abantu bavuga ngo oya turabihevye ngo baravyibye.
Egome Eric Manirakiza, ego nivyo muri iki hariho nico kibazo kindi ciyongereye ko gituma abantu bashuye imitwe imanda ya kabiri imanda ya gatatu. Mbega ni kuki insiguro twoha ibintu vy'amabishika mu Burundi ni iyihe, aho twama tubona ko imbere y'amatora haba ibintu bidasiguritse neza gose? Insiguro mwe mwoba muha nkiye
gatoya nagira mvuge yuko barugoti barabayeho ivyo simbeshere na jewe narabibonye. Icya kabiri ku kibazo wabajije, hari ingorane y'uburongozi mu gihugu, haba ku rwego rw'igihugu, haba mu bisata bitandukanye mu nzego z'igihugu, haba no mu migambwe. Wanashaka no mu mashyirahamwe yigenga izo ngorane ziriho.
kuko usanga abantu barikunda baba bashaka yuko umengo nibo bakwiriye kuba muri ivyo bibanza umengo nibo babishoboye. Hanyuma rero ubwiye ku rwego rw'igihugu naho usanga abantu bahakurongora inzego runaka badakora akazi nk'uko amategeko abivuga canke uko bobo baba babona yuko ibintu bitegezwa kugenda, barakoreshwa bagaca bakora ibitari byo. Ni nawo mutego novuga yuko ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza bwaguyemo inyuma y'amatora y'ibihumbi 2010, kuko igihe iby'amigambi ivuye mu matora iyo ubutegetsi bwigenza neza. Mu kwigenza neza no kuvuga iki, iyo ubutungane bukora ntihabe akarenganya, kuko akarenganyo karabaye n'ibyo guca mu migambwe ibimanyu biturutse kuko harimo abantu nyene muri iyo migambwe baba bifata uko. Hanyuma ubutegetsi umutego bwaguyemo bwagiye muri ibyo bwiyumvira yuko buriko burashyiraho n'ukuvuga gukrea recondition zotuma bazorambira ku butegetsi igihe kirekire, ariko niwo mutego waguyemo kuko mu gukora ibyo habaye icuka kibi mu gihugu. Ni nawo hatanguye kuba ibyo bintu by'imyerekano abanyagihugu bararindira. Ubu rero babona yuko umengo ibintu ntibishobora guhinduka, abantu barita niko byama bimeze, murabe no ku isi yose ingene bimeze. Ibyo bintu rero ni ibintu byaboneka abantu batabibona no
reka icyo kibazo cy'uburongozi tukibaze umushe ya ntawiri nyamitwe.
Ego murakoze cyane, numvirije mugenzanze iri kigashikirije. Hanya iyo tugeze mu biza politiki umwe wese aragira icyo ashikirije, uco wumva neza nawe nyine ko afite aho yegamiye muri politiki. Nk'ibi bya barugoti ushima batabaye, ushima byari ibintu by'ibihomekerano cyangwa by'iremezanya byabayeho abantu, none ko uko bajya ariko bagiye ni kuki umuntu ashobora kwibaza ati ni kuki bafata nk'abantu ngo bagendana ibigoti n'imipanga bakajya mu makaritsiye cyangwa mu makomine bavuga ko agwiriyemo ubwoko bw'Abatutsi? Urumva ko wabona kumenga ni umugambi abantu bafite guteranya ubwoko hano mu Burundi, kuko uvuze umupanga na barugoti wamenga Abatutsi batewe n'abantu b'ubundi bwoko n'Abahutu.
Hariho
abantu bagendana imigamiho, abantu bakabibaza bati kugira dutegwe n'Abatutsi muri amakaritsiye yacu y'Abahutu cyangwa bakaba bashaka kwirukana Abatutsi baba bantu. Rero ibyo rero bifite intumbero n'imigosi ya politiki iri gushaka guteranya ubwoko hano mu Burundi, ariko tugira Imana icyo twarashoboye kugitsimba, twaragitsinze kandi cyaramaze kuvaho neza kutazogaruka. Ibindi bintu nk'uko ubwa mbere bakoresheje agashinge bagakoresha arakura amenyo bikavaho,
kubaho kwa barugoti n'intumbero za politiki kuko ukubaho kwabo barabayeho.
Mushi na Fabien Cicayo, mu gihe koko hoba hari nk'abo abanyapolitike boba bari nyuma y'ibintu by'amabiba nk'akaguma, mu gihe ubwo burongozi bwoba nabwo nyene ari bubi, niko ba arakaryo kwa abanyagihugu kugira ngo bikure ko nk'abategetsi babicanke abo bategetsi abanyamigambwe bandi boba bashaka kaguma mu Burundi.
Muri demokarasi turamaze gushika ku kintu kugira ngo wikure ko ubutegetsi mubi urindira ko amatora ashika, kandi duca dutumira abantu bo hanze n'abandi muri iyo migambo yose iri ngaho bakaza bakaraba. Hanyuma rero ayo matora aheze bakavuga bati barya batsinzwe nibagende, barya batsinze nibinjire. Nje nibaza ko ari byo duteye ko muri iki gihe, ubakunda utabakunda abanyagihugu babatoye urabemera ama bakagutwara. Iyo niyo demokarasi.
Iyo siyo nzira yoba inzira nyayo aho kutera kaguma mu Burundi ugasanga abantu bose igihugu gisubiye inyuma. Eric, iyo ntiyo bari inzira nziza abategetsi batwaye nabi eka uburongozi bubi aho ukuri niko rangira muri ayo matora?
Ku bisanzwe niko byategezwa kugenda. Mu ntwaro nziza ya demokarasi hariho ubutegetsi bwubahiriza abanyagihugu n'abanyagihugu bakubaha amategeko abahari, ariko ingorane nyamukuru iri mu Burundi nuko kenshi icyo umutegetsi avuze umengo n'iryo tegeko, naho kiba giteye kubiri n'amategeko aba yanditswe. Hari n'amategeko rero yagiye arahindagurwa kugira bayakoreshe mu buryo bwo gucinyiza abantu, gucinyiza ibinyamakuru. Ibyo nibyo navuga bibi byabaye,
hanyuma ikindi nacho iyo habaye akagumba nkuko hose biba hari abantu usanga bita aba speculateur baba bashaka kuyuko bari recupera situation abo rero n'ubuya sinshobora ibyo ntangaza yuko abanye politike mu Burundi batari nyuma yaje bari nyuma yaje ibyo nta muntu yo bihakana
bari nyuma yavyo ibyo ntibisha gutuma abanyagihugu bashavura bakareka kubatora
ariko rero ga Frederic ikindi nacho nukuraba inkurikizi y'iyo situation kuko abategetsi bahari bazosubirirwa nabandi arejo canke hijya yejo ibyo nta muntu yo bihakana ariko ikindi nuko nabategetsi bandi bazoza bazogira ingorane nkizo abahari ubu yabafise kuko abanyagihugu iyo babamenyereje kugumuka ku kintu cyari cyo cyose kuko kintu cyari cyo cyose umunyagihugu yategereza kugumuka kuko hariho ibintu abanyagihugu bategerezwa kubaha ategerezwa kubahiriza ibyo rero umunyagihugu wese azobona yuko mbengo aho bashatse kumugarura si hashaka ako kaguma n'ubundi kazogumaho nizangorane n'ubundi tuzoguma ngo zitazokwigera zihera ibyo rero nuko abantu bari baba muri societe civile na cyane cyane no mu maradiyo hariho ibintu ngendegwa ko botegerezwa kugaruka ko mu kwigisha abanyagihugu ibintu bimwe abanyagihugu bategezwa kuba
ico ni icyumviro gihambaye cyane rwose Eric Mushkirije na Shakambaze Fabien Cishayo meza sigaye kugira ngo amatora abese menshi ni nkabiri n'inusu atatu hari ikintu cyokorwa muri kigiye kugira ngo haba abanyapolitike haba abanyagihugu haba societe civile bose bumve ko nkuko umushyira na Eric abivuze iyo umenyereje abanyagihugu kugumuka ku kintu icyo cyose hose gishobora kuba n'intambamyi no kuri bo muri kazoza ikintu cyokorwa muri kigiye ni majambo make cyo
nibaza ko majambo make cyambere nuko abanyapolitike bashaka ko abanyagihugu babatora nibabegere babagire bati ngiyi migambi n'imigabo twebwe dufise hanyuma rero ihijya yeje mu kwa gatanu tuzuza mudutore kuko muzaba mwa mwabyumvise muduhe ikibanza muri leta tukugira ngo dushobore kubikora kuko kwa mu muntu avuga ngo barya bameze nabi ntibagize bijya ntibagize biriya nawe atabye ufise uri kurababwira uzogira nibagutora ntacho bimaze hanyuma abamenyesha makuru nabo n'ukuri bare bakwiye gufata akazi kabo nka nkama kuko barafise uruhara runini ya cyane muri ibyo bintu biriko biraba turakeneye yuko bavugisha ukuri bakareka kuza baravuga ibyo bashaka kuko igihugu kirashobora kuca kumanga kubera
ibyo icyo kibazo turagikaruka ko mukanya ariko ikamba mu gusozera kuri ibi twako turavuga katubaze n'umushyira ntahe w'irinyamitwe atubwire niba hari ikintu cyiza cyokorwa muri iki gihe muri aya mezi asigaye kugira ngo abarundi eka bashimo mutima hamwe n'abanyapolitike batandukanye baba bari ku butegetsi bari mu migambo itavuga mu na leta societe civile bose babone ko amahoro ari kintu ubwa mbere na mbere cyo kubungabunga mu Burundi hari kintu cyakorwa kugira ngo abantu bose basubire bagarure mwizera muri kigi
murakoze cyane igikorwa ni igikorwa mbere iminsi yose mu buzima bwa minsi yose by'igihugu intego zitandukanye ziragerageza kuguma zihumuriza abanyagihugu kugira ngo biteko ibikorwa by'iterambere muri rusange mbere nibaza yuko abenshi abanyagihugu benshi batekanye ugiye mu ntara hagati ukajya mu ntara zose abantu baratekanye abadatekanye ni bake n'abantu ari kurushi na rusanga nuko nyine bacya baronka aho bavugira ku radio bari binyegeze inyuma amashyirahamwe yuko ko adahamirije ibyiciro bya politiki
umugabo mushya nawe iri imyiyerekano twabonye mu Burundi yari ikomeye cyane rwose ntibara abantu bakeye
ehoje n'abantu bakeye kuko n'abantu bakeye kuko urumva iyo amaze guca ku radio akaronka aho avugira akabakoresheje ibinyamakuru nabyo nyine usanga bimwe bimwe biri mu ngendo za politiki usanga bafise aho begamiye nabo nyine muri politiki uko usanga rero hariho agahaze ni ibyo byonyine usanga bishobora gutera induru ni bimwe ngira ngo ahejeje kuvuga ati ufise icyo anegura ubutegetsi kanaka arindira amatora akajya gushyikiriza imigambi yiwe none ufashe nk'abantu bavuga ngo turi ngo amashyirahamwe amajana atatu mugabo kamubona hatiruka abantu bakeya bari kurushi bari munsi y'abantu batanu babanza gufata nk'imiryango yabo bakayinegeza ruhanze agataza ngaha akubwira abantu ngo muze mugumuke mugabo ari amashyirahamwe ari ibihumbi bitandatu yibereye ku kivi ariko arakora kugira ngo ateze imbere igihugu ibyo rero murumva yuko aba ari ibintu
bifise gusa isano n'ibyicaro bya politika no kwararondera akagereza kuvuga ngo ubutegetsi ngo bwifashe nabi ngo ntacyo bikomara akora mugabo nawe atamugami n'umwe urashe yerekanye ashobora kuzana kugira ngo igihugu gitere imbere ni nk'ibi rero nagira ngaruke ko gato kuri iyo yavuze ngo by'amategeko ngo mwamwe ndahinyanyirwa ngo nkayi umwuga gusanga hariho amategeko ngo umenga ntiyorohereza umwuga mu majyambo makeya novuga nti icyo bategereza kumenya ni uko mu gihe abamenyeshamakuru badashoboye gukora umwuga neza nk'uko bakaza barashyikiriza inkuru zikivuto abanyagihugu gice bisaba ko ubutegetsi bugerageza kurondera niyo mategeko yotuma abari ku barata umurongo basubira ku murongo ibyo byarabaye nabo bidera
n'ubundi ku kintu cyokorwa nibaza ko urupfunguruzo ruri mu minwa y'umukuru w'igihugu niwe ajejwe igihugu niwe abazwa byose ibintu rero hajya aya ubwira akantu gatoya abantu bagashobora gutekana icyo dukwita ibintu psychologique yovuga ati ikiringo cya gatatu jewe ntacu nkeneye birameze cya kabiri muremeza abatorundi mukuru w'igihugu hari ibintu byinshi byo cha bihinduka cyane ubunyene muri ibyo bintu bavuga by'akaguma n'iki ariko bagumye bitega imitego bakavuga bati n'abantu bari kurushi uwo mutego n'ubundi bazogwamo nibarare nyabona ibyo bintu bari kubarashikira
ibyo byo
birafise ishingiro naho umuntu yoba ari umwe ariko arashikiza icyumviro cyiza kirashe gishobora guterera igihugu mu nzira y'amahoro n'iterambere
ego mu kanya gatoya cyane rwose tutandukiye kuri cya kibazo cyashikirijwe na Fabien kivuga ko abamenyeshamakuru bashobora kuba bata umurongo rimwe rimwe nashaka mbaze eka dutangira kuri wewe Eric Manirakiza hariho abantu bavuga ko kenshi na kenshi n'igihe abamenyesha bakuru batangaje ko bazo bari kwatera kamo abanyagihugu kabasaba kugira imyerekano ku munsi wa kabiri mardi vert cyangwa ku munsi wa kabiri ugwatsi rutoto baba bari ko bataye murongo babaye nk'abamenyesha makuru nk'abo bita mu bihugu byo hanze journaliste d'opinion aho muhavuga kwiki
ikintu cya mbere nibaza yuko badahamagarira abanyagihugu kugumuka cyangwa konona umutekano w'igihugu ariko ibyo bari ko baraharanira barafite uburenganzira bwo kubiharanira hariho uburyo bwinshi burekuwe n'ibyizwa shingiro by'u Burundi yuko abantu bashobora kugaragaza umubabara wabo ni hahandi nyene ngaruka nti inzego z'igihugu zidashoboye gukingira abenegihugu aho benegihugu bafata izindi nzira ufate kuri bijya byabaye kumumenyeshamakuru rugurika bijya byagirije bamwagirije ni ibintu bitagira ubura bitagira aho bifatiye bidashingiye no ku makuru yoba yaravuze ibyo rero iyo abantu tuvuge nk'umucamanza kubera ari umucamanza ashobora gukomva ku muntu hanyuma akamupfunga ari ibintu avuze ati umwagirije n'ibintu umuntu agacapfungwa ibyo bintu byategerezwa guhera nicyo gituma nibaza yuko bavuga ati ibi bintu nakarenganya umuntu ntashobora kubandanya ariko arabyemera ariko iyo batohoza bakavuga ati rugurika ni radio RPA babeshe ibi bintu bavuze sibyo aho oya bamaze kubyerekana barashobora kumukurikirana kandi nta muntu n'umwe azomuvugira nibyaboneka yuko babeshe hanyuma hari ibindi nabyo bita derido presse de derido presse nazo hariho urwego sense hariho izindi nzego mu bamenyesha makuru bashobora kuraba amakuru ingine yatanzwe ibyo nabyo deontologiquement cyangwa etique urashobora gusangamwo hariho ibyo dukwita lacune ibyo sishobora kubihakana mugabo nabyo izo lacune umuntu ntazifungirwa umuntu aramubwira uti beshuza bino bintu wavuze sibyo kandi ikintu hajya gikuru ku iradiyo cyangwa kumumenyesha amakuru iyo yatanze inkuru itariyo ukamwereka yuko inkuru yatanze itariyo ukamwobrija yuko wenye navuga ati inkuru twatanze siyo ikintu twomenya nuko iradiyo ifise icyo nakwita pouvoir ihambaye irashobora guturira cyangwa igashobora gukiza ibintu byinshi ibyo rero abamenyesha makuru bo nyene bategereza cyo kwita responsibility nibo bategereza kukimenya kuko iyo mumaze kugira pouvoir naho nyene uramenya ingene uyikoresha atari mu nzira yo konona
Fabien cyahaye kuri cyo kibazo mwemu kivuga ko iki hari bavuga ko hariho abamenyesha makuru bashobora kuba bari kwatangaza makuru badashaka kumenyesha ibiriko biraba ahubwo usanga ari nk'aba journaliste d'opinion mu bivuga ko iki
cyo kibazo kirakomeye cyane kandi ndanezerewe no kumva Eric avuze yuko iradio ifite pouvoir iteza kuca yibuka ku ise responsabilité zikomeye. Jean moranira za nk'umuri etazini muri ni demokrasi ikomeye kandi babubahiriza amategeko yerekeye ibintu byo kumenyesha makuru. Umuntu yoja ku iradio akavuga ati ndazi wakoze icaha ikinikiniki. Bamwe bakirira babikiraje ndabazi yaraje naramuhaye interview yarabimbwiye yarambwiye nyine byagenze hamwe uwo muntu acarigira muri etazini uwo mujournaliste bacha bamuri kuko nyine ati yakoze akazi kiwe neza hanyuma hari undi muntu yavuze ngo yarabirimwo uwo muntu akomindura ati jewe sinari ndabirimwo nari mu Rwanda ehe ngi bipapuro bivyerekana hanyuma ariko uwo muntu ntiyigeze amubwira ati ingo nawe kuri iyi radio ubivuge uyiregure cimbona n'amakosa akomeye cyane ujya muntu yagize mugabo jewe sinshaka yuko bafunga umuntu nshaka bamushire mu ntahe hama intahe niyamwagira amategeko y'u Burundi agakurikizwa bamufunge niba azofungwa hama adafunzwe naho basanze yera bamurekure nta kindi ariko uca ufata umuntu ugatamumvuto birya bica biturira igihugu ariko nyine abantu bose baciye bava hasi ego bamaze kuva hasi nta wasuye kwiyumvira nyine wa mujournaliste yakoze babuze bati oya ntusi uburenganzira bwo kumfunga gusa mugabo jewe nibaza muri etazini umuntu arashobora gutanga urya Bob Rugurika nk'akarorero ka journalisme nziza mbarira
reka tubaze n'umushana ubiri nyabitwe nawe nyine agire cavuze ku bavuga ko hariho nkamenyesha makuru bo barenga karimbi ugasanga ariko batangaza ikabashira aho ivyimubiro vyabo vya politike bi
uraje ivyo ivyo bavuga ico mwomenya cambere cyo nuko ubona ko bakora nk'abanye politike urarondera itandukaniro riri hagati y'abamenyesha makuru ari mu Burundi n'abanye politike ukariondera ukaribura uka n'ico kibazo cyonyine cyashitse urabona ko ari ikintu gifatanyije isano neza n'ibihe bya politiki turimo ibi byo kuvuga ngo bazabandanya na Rivière urabona ko ari ibintu bisa neza na politiki rero bigiye kuvuga ngo bajournaliste d'opinion aha mu gihugu ngira ngo nibo gusa usanga hariho nk'amaradiyo yashinzwe n'abanyepolitiki ugasanga abanyepolitiki bashaka gutanga amategeko barumvise nk'umuntu aba ari mu kiganiro bakamusaba kwishyura abamenyesha abanyagihugu bamubajije agasaba kugenda avuze yuko abantu atayibukana murumva yuko ngaho umuri iyo radiyo aba abigifisemwo intuze iyo yari mu banyepolitiki sinduhije ariko aharira n'abamenyesha makuru twa Fred mu kiganiro kabizi ibyo nta n'umwe atabyumvise yari ku iradiyo ibi biriko biravugwa nabyo by'umuntu jewe nagikurikiraniye hasi umuntu baramuvuze yuko yagiye mu bwicanyi arasaba yuko yoroswa icyo bita droit de réponse baramwankira gushika ntahava ajya kurondera abandi bamenyekana ko mu yandi maradiyo aragenda mu zanuro zazo n'ahandi baramwankira bati buge mu mategeko urinda kugirira demanti hariya nyine kubeshya bidahariya nyine babivuze mugabo ndababwira nihehe byanditse yuko umuntu hariya bamwankiye atoja kurondera ahandi abikishe arateba aratakambira n'igihugu ati basi jewe ko mbona abanyagihugu bagira banyirukeko jewe sinari mu gihugu urabivapuro ngibi yamaze kubyerekana bukeye ngo yabikoresheje mu bugenzi kandi rero n'abandi bantu bari bagiye bajanye bashoboye kujya gusura bati uyu muntu twari kumwe twagiye tujanye turajabuka tujya mu Rwanda twese turi hamwe urumva ko ari amakosa akomeye akugwa muri kino gihugu ubona ko abamenyekana makuru nabo nyine ubwabo bafite intumbero za politiki bagenderako bafite ukuntu bagwanya ubutegetsi bakanga yuko abantu bagerageza kubasubiza ku murongo icyo ni ikosa rinini rero kuri hari gihenda biraba nkagira n'ubwo bavuga nti mbega abamenyesha makuru dufite tuzoshobora kujya muri ibi bigwi wa severe ukumenya ukuri no kuyanisha abarundi bakora uku nyene murava ibintu bya sentebe ingene bitera ingorane kubera ko abamenyesha makuru badashobora kuvadanura n'imigambwe barimwo cyangwa n'ubwoko baba barimwo babonye yuko umenyesha makuru ategereza kuvugira abanyagihugu bose muri ibi bisi mu guheraheza nagize ikiganiro ndiko ndavugana n'uwurongoye IBJ ndamubaza nti bibira ingene wewe ushobora jewe maze umwaka ndongoye igisata cy'ikomeza amakuru mu nyoro z'umukuru w'igihugu ba kera bavuga ngo amakuru niba yaronka ngo ntibatumako kiyo ndibatumya ko iminsi yose ndabarungikira email ndabarutelefona nkongera nkabarungikira sms ariko maze umwaka ndababona ndashyigikiye ibyo Eric yavuze ati ni ukuri radiyo irashobora konona nk'uko yokiza izo mu Burundi rero hariho byinshi zishobora konona nicyo gituma usanga abantu bamwe bari koragerageza kwa mama mugabo
kugira ngo hazogere igihe babyumva.
Ego me reka tusozere ngaha ibibazo bibiri duhereje ko nibibazo bihambaye cyane gose kandi nibaza ko tuzogaruka ko ndabashimiye bashinga ntahe mwese ku kuntu mwa koze izimari ku radio yacu ijwi rya Amerika murabamenyesha bakuru mwese mwanonose uyu mwuga kandi ndashimiye cyane gose ukuntu mwatoye akanya kugira ngo tuganire ku bibazo bihambaye biraje ishinga Uburundi n'Abarundi hanyuma nkabanza usubira kwatuma ko munkundiye tukabandanya ibyo bibazo tutashoboye kunonosora neza mwakoze cyane gose mushya ntahe wili nyamitwe urakoze cyane gose mushya ntahe Eric Manirakiza ndagushimiye nawe Professor Fabien Cijayo mwakoze mwese
urakoze
ndabashimiye cyane namwe bavandimwe bakunze radio ijwi rya Amerika cyane cyane bakunze ikiganiro dusanga ijambo kuba mwadutiza amatwi mugira amahoro n'umunsi mwiza.